murumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Inshuti z'ijwi rya Amerika mwiranwa amahoro, muri kumwe na Jeffrey Mutagoma mbahaye ikaze muri gahunda y'iwanyu mu ntara. Abashesha kangohe n'abatishoboye mu nkambi ya Nduta y'impunzi z'Abarundi ziri muri Tanzania bugarijwe n'ikibazo cy'imibereho mibi.
Kera twari twaramenyeye kurya akanyama, none ntako turya, ntacyo tufise tukagura. Nk'uko bari bakwiye kubura bakaduhindurira uduharage, none ntatwo ntiturya uduharage, nta gatoke turya, nta kumbati turya. Ubwo bugari nabwo baratwankiye bamwe bamwe.
Uwo ni umwe mu basheshe akanguhe baba muri iyo nkambi, asobanura ubuzima abatabasha gukora babayeho muri iki gihe. Inkuru irambuye kimwe n'izindi twabateguriye ni mu kanya, ntimujye kure. Mbere ariko yuko tubagezaho amakuru y'iwanyu mu ntara, reka mugenzi wacu Aloyse Bigirimana abanze atugezeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi.
Urakoze Geoffrey. Ibisasu byo mu bwoko bwa rokete vyaratewe ku kibuga c'indege ku murwa mukuru Tripoli wa Libya ejo ku musi wa gatatu. Ni mu gihe abashikiranganje b'imigenderanire b'ibihugu byo muri ako karere baterekanya guhura kuri uyu musi wa kane muri Algeria kuganira ku ntambara iri muri Libya. Ikibuga c'indege c'Mitiga carahagaritse urujya n'uruza rw'indege amasaha atari make inyuma yo guterwa rokete zitandatu haheze iminsi icenda gusa cari carongeye kugurugwa. Mushikiranganji wa Algeria ajejwe imigenderanire n'andi makungu yashikirije ko bagenzi webo mu bihugu bya Tunisia, Misiri, Sudani, Chadi, Niger na Mali bahurira IRG ku murwa mukuru kurabira hamwe ingene hoba ibiganiro bya politike bihuza impande zirwana mu gihugu cha Libya. Leta ya Perezida Donald Trump igiye gushiraho amategeko y'imaviza zo kwinjira muri Amerika abakenyezi bibungenze bafise umugambi wihishije wo kuvyarira muri Amerika kugira abo bana bace baronka ubwenegihugu. Ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa Amerika buterekanya gutangaza ayo mategeko kuri uyu munsi wa kane, nk'uko abategetsi bazi iby'uyo mugambi batashimye ko amazina yabo agaragara babishikirije. Umukenyezi yibungenzi azosabwa guha ambasade y'igihugu ya Amerika mu gihugu ciwe asabiyemwo viza izindi mvo zikomeye zitandukanye zotuma ahabwa viza yo kwinjira muri Amerika. Ibwirizwa shingiro rya Leta Zunze za Amerika riha ubwenegihugu umwana wese avukiye ku butaka bwa Amerika. Perezida Donald Trump yamye avuga ko azohagarika iyo ngendo, ariko bamwe muri leta yiwe bavuga yuko bitazomworohera. Donald Trump nyene jo kwa gatatu yaremeye ko hari abasirikare ba Leta Zunze za Amerika bakomeretse mu mitwe igihe Iran yatera misile ku kambi zibiri barimwo muri Iraq. Yabibwiye amenyeshamakuru aho yari i Davos mu Buswisse mu nama ya buri mwaka ku butunzi ku isi. Trump yamye avuga ko ata musirikare wa Amerika yakomerekejwe canke ngo yicwe na misile zatewe na Iran muri uku kwezi kwa mbere ku itariki y'umunani, aho Iran yihoye umujenerali wayo Qasem Soleimani yishwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu ndwi iheze abasirikare ba Amerika 11 barakuwe muri Iraq n'indege bajanywa gusuzumirwa mu bitaro bya Amerika mu Budage no muri Kuwait ku ngaruka batewe n'ico gitero.
Washington ijwi rya Amerika.
Abategetsi mu Bushinwa bariko barugara ibibuga by'indege hamwe n'ibituro by'amatereni bongera barahagarika ingendo ndende z'amabisi aja hamwe na yava mu gisagara cha Wuhan mu Bushinwa. Ni mu ntumbero yo kugabanya ikwiragira ry'umugera ufatira mu bihimba byo guhema wateye muri ico gihugu. Uwo mugera wiswe coronavirus mu Cyongereza umaze guhitana abantu bashika 17, abandi barenga 440 bararwaye. Ishiramwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS ntiryashoboye ejo kuwa gatatu gufata ingingo nimba uwo mugera wo kwitwa intambanyi ku magara y'abantu ku isi kandi kukwiye guhagurukirwa vyihuta. Iyindi nama itekanijwe kuri wa kane i Geneve mu gihugu c'Ubuswisse. Abantu bashika kuri 19 barishwe ejo kwa gatatu igihe aborozi barondera ubwatsi bw'ibitungwa bo mu bwoko bw'abamiseria ni muri Sudani batereye imihana y'intara ya Abei ku rubibe na Sudani y'umanuko. byavuzwe n'inteko zawo nizagiye kubungabunga amahoro n'umutekano muri ico gihugu. Abategetsi bako karere bavuga ko abafuye barenga ibitigiri byatangajwe na ONU. Intara ya Abei yamyemwo amatati kuva Sudani yo mu manuko ironse ntahe yo kwikukira mu 2011 mu gihe hamye ugutana mu mitwe hagati y'ubwoko bw'aba Ngoke Dinka muri Sudani yo mu manuko hamwe n'aborozi baba Miseria ba bo muri ico gihugu.
Urakoze Aloyce Bigirimana kutugezaho ayo makuru. Reka noneho tuze iwanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na Kajo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Duhereye mu Burundi aho umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu wa Prodehash uvuga ko mu mwaka 2019 abantu 150 bishwe, abandi bakaburirwa irengero, abandi ndetse bakanahohoterwa. Raporo y'uwo muryango ivuga ko abenshi muri bo ari abatavuga rumwe n'ubutegetsi, gusa mu bakorewe ubwo bugizi bwa nabi ngo harimo n'ababuyoboka. Ku murongo wa telefone ndi kumwe na mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru uri i Kigali mu Rwanda. Claver, iki cyegeranyo kiratanga umubare wa 150, aha baravuga bishwe gusa ni umubare rusange cyangwa na bishwe 150?
Urakoze cyane Jofu Mutagoma. Iki cyegeranyo ntikivuga 150 gusa, kivuga abarenga 450, kuko haharugwa abagera ku 466. Aba bose rero bakaba bishwe mu bice bitandukanye by'igihugu kandi mu gihe gitandukanye, mu mwaka wose kuva mu kwezi kwa mbere gushika mu kwezi kw'12 guheze. Intara zitatu zishwemo ngo abantu benshi ni intara za Cibitoke, Bubanza na Ngozi turukamo umukuru w'igihugu. Hanyuma rero abishwe abarenga igice na batavuga rumwe na leta, ariko harimo n'abasirikare, abapolisi, hamwe n'urwaruka rw'imbonerakure. Abagirizwa ubwicanyi ahanini akaba ari inzego za leta nk'uko uwo muryango Prodehash bivuga.
None se baravuga ko babaho iki?
Aba Prodehash baravuga Prodehash iravuga yuko bahungwa ivyimviro vyabo vya politike nk'akarorero ko kugera mu kwezi kwa kabiri k'umwaka uheze ngo hari hakirondegwa abatatoye ibyirizwa shingiro ryo mu mwaka wa 2018. Abatatoye ego ngo nibo bariko bararondegwa cacana urwaruka, ariko mu kwezi kwa gatatu umugambwe Senel urongwa na Gatogwasa umaze kwemererwa uruhigi rwace ruhindukira, kuko umugambwe ngo wagaragaye ku rubuga rwushaka gucalenjinga canke gutwara abanywanyi mugambwe uri ku butegetsi, maze barahigwa buhungu kugira ngo bateshwe batebo moke. Abasirikare n'abapolisi nabo ngo bakekwa kuba boba bafitanye imigenderanire n'imigwi igwanya igihugu.
None ko Prodehash itunga gatoki inzego za leta harimo n'iz'umutekano gukora ibyo ngibyo, zo zirabivugaho iki?
Inzego z'umutekano mu ntera z'ukwezi guheze Ijwi rya Amerika ryavuganye n'umuvugizi w'igipolisi Pierre Nkurikiye yarahakanye, avuga ko inzego z'umutekano atamabizi gikorera abanyagihugu. Yanavuze ati abaciyumvira canke bakivuga ibyo n'abatakiri ku mwanya canke n'abaheruka ibyakera, kuko inzego z'umutekano ngo zisigaye zikora neza nk'uko umuvugizi w'igipolisi yabivuze. Ariko kino cegeranyo kiranavuga n'imigwigwana yishe abantu mu ntara za Cibitoke na Bubanza.
None ko basa nk'aho batemeranya kuri iyo ngingo Prodehash yo
ntibemeranya kuri ino ngingo, kuko umuryango wa Prodehash wo utunga gatoki inzego za leta, hanyuma inzego za leta nazo zikabyamirira kuri ibyatsi. aprode hashi risaba rivuga yuko ibiharuro ritanga riba rifite ibyemezo amazina inyidondoro y'umuntu kanaka kanaka maze batubwire ko abantu bakiriho uwo muryango usaba inzego za leta koko guhaguruka zigahana bake ngo basigare bakora ayo mabi ukongera ugasaba amakungu kubandanya amakungu mana bya sepeji gutangura mbere gukurikirana abakekwa ko izo byaha sepeji ikaba yanatanguje amatongoza kuva muri 2017.
Kavenyo nkuru ikigali mu Rwanda tugushimire cyane twibutse kandi n'abakunzi b'ijwi rya Amerika ko ugikurikirana iyo nkuru ribuze kuyidutegurira neza amakuru yacu ataha urakoze cyane ugira umunsi mwiza
murakoze namwe
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda Teka dukomeza makuru yacu nanone turacyari mu Burundi bwana Gastos ndimwo icyegera cy'ambere cy'umukuru w'igihugu mu Burundi niwe munyapolitike wa mbere umaze igihe kinini kuri uwo mwanya aturuka mu ishyaka rya Uprona avuga ko yatunganije neza akaririnda kuryana imwe mu mpamvu yemeza ko yamufashije kuramba kuri uwo mwanya ariko se ibanganya kuri ryo kurambaho kuruta abandi bose bamubanjirije nirihe reka tubyumve mu nkuru ya Eloge Wilikane zateguye hayikesha ikiganiro kihariye ijwi rya Amerika ryagiranye na Gastos Ndimo
ikibanza cy'ishyagira cya mbere cy'umukuru w'igihugu kuva mu mwaka w'2005 mugambwe Sende DFDD wahuza ari umugwi w'inyeshyamba ziganjemo abahutu uruye ku butegetsi camakijamo umututsi aturutse mu mugambwe w'adasigana y'Iprona ufatwa n'amasezerano ya Arusha nk'userukira inkehwa z'abatutsi ayo mabanga nta numwe bwa yamare mu mwanya munini nk'uwa Gaston Sindimwo uwagerageje kwa Santerance Sinunguruza yicaye mu ntebe y'ikigera cya mbere cya perezida hagati y'umwaka w'2010 n'2013 Sindi mwaki ya jamwa muhimbe vina chumina gata anu, mwe wana vuzwe kwe wana fise na kabila kaba kongomani. Alikicho wahuri zako nuko ya kuri ya mugambu wa dasigana Iprona, ukiu mugambu mweru udende hawa rufise na haba na mashure inhango, wakura bigish kwa karanga mutima kuwa mugambu ya washinzwe, ninchungu yuku ikukira mugambu wa ruiru kwa gasore. Harabara bila hagufi politike yu Burundi bemeza kuwa mugawa ya bai mvu kila ya mbele yoku mugamu kuru butunzi Bujumbura ijejwe ya mabanga ata kindi chamu shoboje kuyagumamgo ata luku yobo kumugamu kesende DFDD nuku ukorela kuruta ukwa bigirira mugamu kwa uwebugi ite. Ijwi rya Amerika rimubajije gishura atagumunwa ko mu byamushoboje harimo kugamburukira president Nkurunziza gusarakana ivyo kwa daserukira Iprona
je ni bazaba ikintu batandukanye ibintu sinakoreye mugambo sende defeated nakoreye igihugu kuko umukuru w'igihugu ni se barundi kandi jewe mu mukuru w'igihugu akaba ari umutware wanje andaba amamategeko ibyo nkora byose ndabikora kuko nahawe ubutegetsi nawe urumva rero jewe sinakoreye mugambo sende defeated nakoreye abarundi nakoreye uburundi hanyuma rero icatumye tushobora gukorana iyo myaka yose nuko nagamburukiye umukuru w'igihugu kuko nagamburukiye abarundi kuko nico narahiye ivyo nemeye hari wowe abipfuza yuko ngambariye umukuru w'igihugu cyesize ngambariye umukuru w'igihugu kandi ivyampanuro byose narabikoze byose nejo akaba atakira umukuru w'igihugu icazo mpanura cyose kuko cyenda mufata nk'umuvyeyi twakoranye kandi ukorana neza cyane rwose nejo akaba atari umukuru w'igihugu ampamagaye ampanura iki n'iki jewe nzokwitaba kuko iyo ampanuye byose ni byiza kandi nabishimye urumva rero sinakoreye sendirited nakoreye igihugu
uko gukorera igihugu nubwo atabihuriza ko nabamugwanya bwana Sindimwo yemeza ko injyane zarangwa mu mugambwe w'adasigana Iprona arizo zatuma bamutanguriye mu mabanga bataragama
abo bose bakuwe ntibakuwe na Sindirited bakuwe n'umugambwe wabo ni ukuvuga rero n'umunsi kugira ngo cegereza amacumu kishobe kumara imyaka nuko hakomeye ubumwe mu mugambwe w'adasigana Iprona hareka kuba akajagari mu mugambwe w'adasigana Iprona kuko akajagari kavuka mu mugambwe w'adasigana Iprona niko kasaba guhindura mu cegereza amacumu kw'igihugu mu mugambwe w'adasigana Iprona rero twarafatanye mu nda kandi turakora birashimwa twebwe bavuge mu kwaha canke mu mbavu canke mu mugongo ni igice nkokora nuko tuzi ko mugambwe ska Iprona ari mugambwe ska Iprona sende DFDD arundi mugambwe nta mugambwe uje mu kwaha kuwundi Iprona ni mugambwe wamyeho ni kuvuga mugambwe wa kahise kandi mugambwe uriho mugambwe wa kubu kandi mugambwe wa kazoza ejo mba ndi ngaha aho nzobandi hose niko nzobivuga ko mugambwe ska Iprona uraho abavuga baravuga mugabo twebwe igikuru nuko dukora twibumva rero iyo ni nzira yo gucanisha Barundi turabizi kandi twashimye mu rwego rw'amenyesha makuru kuko mwamye muza kutubaza tukabwije twiyumvira
mu bihe by'amatora yimirije Gaston Sindimwo wasigura ko umugambwe wiwe witeguriye guhiganwa ufite intumbero yo kuyatsinda
Sende DFTD numugambwe ufise imigenderanire myiza numugambwe udasigana iprona numugambwe twakoranye mugabo sukuvuga yuko iprona yakihinduka sende DFTD sukuvuga yuko sende DFTD yakihinduka iprona sende DFTD irukwayo iprona irukwayo kuko kiriho kiyaheze urumva umwese asama yiwe aja kurondera ukwiwe sende DFTD irondera abanywanyi kwawe iprona ikirondera abanywanyi kwawe nuko ubwo rero turahurira kwa abanywanyi hari bisanga sende yantu abanywanyi sinja induru nani kanone yintwara abanywanya hanze cyangwa hanze niko bimeze kuko sende DFTD cyangwa hindi migambo yose mu gutsinda yakwiye abanywanya mu mugambo wose kana iprona ije iprona gatara gutsinda cyangwa izokora abanywanya mu hindi migambo ico rero inkabanyamigambo ntitushobora kubyumva kumwe kuko nta mugambo ukorera ubundi nta mugambo uba ku wundi ni kuvuga yuko umugambo wose uri yubaka tukazuhura amatora aheze twubaka umugambo wose kana iprona kugira nabivuze ni umugambwe uzokora ibishoboka byose kugira ngo inyungu z'u Burundi inyungu z'abarundi zubahirizwe
mugabo yongera ko kutaramututsinze n'ubu witeguriye gukorana n'umugambo uzotsinda yabasende DFDD cankundi eroje uri ka neza ijwi rya Amerika
tugume mu Burundi aho inama y'abaministre yaraye yize umushinga w'itegeko ryatanzwe na ministeri y'ubutabera isaba ko president Pierre Nkurunziza agirwa icyo bise imboneza nkuru mu kuzirikana igihugu mu kiganiro agiranye na mugenzi wacu Diane Nahazwe yaraye giranye mugenzi wacu Diane Nahazwe Mbabade yaragiranye na Maître Isidore Rushikiri wigeze kuba mukuru wabunganira abandi mu nkiko mu Burundi yavuze ko icyo gikorwa gihabanye cyane n'amategeko y'u Burundi
igihugu cyacu cyose kirategekanya ibidari byo bitujyaje z'umwakaka bihabwa abasirikare hari bihabwa abasivili hari bihabwa za politike bisigura icyo umuntu aba yaramaze n'icyo yogisa nicho banki kidari mugabo kitari cyo ko nta kidari cyitwa gide byo ni ibintu biri mu mateka mu majambo y'amadini ari kiwacu leta bigendera ku madini leta ni layike ijo yo mu by'amategeko mu bisanzwe nta bisiguri cyo ni igisho bivuze hame kindi tubona nuko giti nkisho ubundi gitangwa n'umukuru w'igihugu wenyine none ko bakimuhaye ari umukuru w'igihugu wazociha cyangwa dogihabwa n'abatwara
nta hantu na hamwe amategeko y'u Burundi atomora yuko umukuru w'igihugu cy'u Burundi afite gushimirwa n'ababifitiye ububasha bakamuha ibiti cyangwa bakamwita ikindi gitandukanye kirengeye kuba umukuru w'igihugu cy'u Burundi cyangwa ikiza giherekeze ikibanza cy'umukuru w'igihugu
umukuru w'igihugu mu bisanzwe ashobora guhabwa agashimwe ariko mu by'ukuri udushimwe dutangwa mu gihugu ni wenyine dutanga dusomye mu mabwiriza shingiro dutangwa n'umukuru w'igihugu ni batanga udushimwe twe mu mutwe ni batanga ibidari by'ibyo urumva naho bigoraniye nimba anabikwiye yarakwiye gushikiza abandi hanyuma uzomukurikira ni we yomenya ingene yogenerwa icyo kidari akakimuha mugabo nta wihe kidari urumva ko nawe bitabaho
nabo havavugaga metre yuko atari we yacihaye kuko ica ariko arasabirwa kwitwa ni ubushikiranganje bw'ubutungane bwabwiye inama shikiranganje yuko bashaka ko iryo zina rimuhabwa nabo bakazoheza babitwara mu nama nshingamateka
azobivuga gutyo nyene nta nukundi yovuga ariko urumva uko yovuga kose bifashe kuko icyo si ikintu umuntu mukuru ahabwa n'umuntu mutoya wenyine niwe yatera kwigenga ngo akabwiye ati reka ibyo bintu mureke tubyihoze uzosubira iyo asanga bikwiye azonyambika uwo mudari yo kwambika umudari na leta yiwe ariko aratwara
ariko ntibavuze ko ari umudari bavuze yuko ari kibanza ko kwitangira ngo cicubahiro mu gifaransa bavuze ngo yuko ari rang kumucira kuri urwo rwego rundi
n'ubwo rwego rwarateguwe n'ibwirizwa shingiro cyangwa n'amategeko y'u Burundi ruranzwe ntago nzaho ruri ntago ndumva mu mabwiriza y'u Burundi aho bavuga ngo hari igiti cyangwa ibanga ryitwa gide patriotisme nta kadumva
tukivuga kuri ivyo vya mabanga atandukanye n'ingene abayarimwe bashimigwa kuri no wa kabiri inama shinga mateka y'u Burundi yaremeje integuro y'itegeko rigena ubushimwe abavuye ku butegetsi bazohabwa mu bazobuhabwa ni perezida w'Urundi Pierre Nkurunziza hamwe n'umuryango wa Melchior Ndadaye ijya integuro y'itegeko yoyo umuyigo na kwiki nk'umunyamategeko
ijya integuro y'itegeko nayo nyene nitomoye kuko na tegeko rivangura ridafise imvo zihagije ababaye bakuru b'ihugu b'u Burundi ni benshi abo bose ntabuze nta n'umwe yaje ari umunyamahanga gutwara u Burundi muri abo bose yaba ufate Micombero ufate Bagaza ufate Buyoya ufate Ntaryamira ufate Ntiyantunganya ufate Ndayizeye Domitien nk'abo bose nta n'umwe yaje ari umunyamahanga bose turagikora abarundi bose bafite ubwenegihugu Burundi ubwa kabiri bose bashyizweho n'abafise ubushobozi canke ububasha b'abarundi baba abasirikare canke baba abanyapolitiki ubwa gatatu ntibashyizweho na leta ya kavamahanga ubwa kane nta n'umwe mwabo bose turumva yoba yaraciriwe urubanza na sentare ikavuga yuko yahemukiye igihugu n'abarundi ivyo nivyo bintu bine bizotuma bavuga bati twahaye naka na naka ariko abanaka na naka turabakuyemwo ivyo rero urumva ko ari vya bindi vyo kwigungira ko no gushaka gukoresha ugwenge bw'uruhagaze ku bugungi umukuru w'igihugu yaciye matora ibyo byo nagaharawe uwatoye matora n'abatwari badaciye matora bose n'abakuru b'igihugu bahagarariye iteka n'umutekano n'amahoro n'ibanga ry'igihugu
ego maîtrise d'or usikiri twibutse yuko mwahoze muyoboye urwego rw'abashingwamanza mu Burundi murakoze kuri kano kanya muha ijwi ry'Amerika
murakoze cyane namwe mugire umunsi mwiza
Banywanyi bakunze ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi. Mu gihe mirongo ya FM yabifite ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo, mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira. 2,325, 9,685, 9,815, n'ibihumbi 11,995. Guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 13,630, 15,460, 15,675, 12,530. Naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 640, 9,470, 10,070, 13,630. Ni ijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Tugeze muri Tanzania, aho bamwe mu bageze mu zabukuru, abagenda n'ubumuga n'abatishoboye mu nkambi ya Nduta y'impunzi z'Abarundi muri icyo gihugu babangamiwe n'ibibazo bitandukanye birimo icyo kubura ibiribwa, ubuvuzi n'ibindi. Bakavuga ko babayeho ubuzima bugoye nk'uko babitekerereje mugenzi wacu James Jovin ukorera aho muri Tanzania.
Urabona tunashobora no kuza kwa muganga tukabura umuti kaze ngo ingwara y'isukari ngo ingwara y'umutima, none nk'ibi byose ndabona ko bimbangamira kubera ntashoboye kujya indyo zarizo zose.
Inkambi ya Nduta ituyemo abageze mu zabukuru, abagendana ubumuga n'abatishobora barenga gato 7,000. Ibitigiri bitangwa na HCR igice cyabo nibo baronzwe imfashanyo zikwiye, ibyo bigatuma umwidogo mwinshi mu badashikirwa n'izo mfashanyo. Abatuye mu mazone ari kure y'ibiro nibo benshi badashikirwa bamwe mu bahaye ikiganiro cy'ijya Amerika basaba amashyirahamwe agenewe gufasha impunzi kubaziganiriza udufaranga hamwe n'imfashanyo zose kugira babeho nk'abandi mu buzima bwo mu buhungiro
bari bakwiye kugira ati badufashe baduhe nk'agafaranga tuguru utuntuzi tuguru dusogoro
njyewe urazi ko ndi isanzwe ndi kimuga gikomeye nzimba amagara ntacu nihereza na kimwe abona ko ndi mutama ngeze mu zabukuru none amashyirahamwe yuraba ko turi bimuga akazaradufasha
ukurya urabona tujyana amagara nayo y'ubuzima nayo agenda ameze na mugongo sibisi ubutimbe mbona bukuma bukimba mu maboko none bumva ngaho ubuzima tufitanye tufise hano nuka
cyese ni ukubesha ngo ntagize ngo umunezero ngo ndafashwa cyangwa iki ko baramfashije akagodoro barampa ko kuryama ko ho mbona ndyama neza ku cyerekeye akagodoro bampaye nayo ibindi by'ifashanyo yego akaba hasha baraduhaye naho nyine ntibaduhaga kwiye 40 none yoshitse umuntu ryari impaka n'umwaka ugahera cyangwa n'ayandi agahera
ikindi kibazo gihambariye abageze mu zabukuru ni biribwa baronswa iminsi yose impunzi zironswa ubushaza hamwe n'ifu y'ibigori gusa kubw'iyo mpamvu bisaba yuko bigurira byo gukabukanya kutagira amafaranga nacyo kikaba ikibazo nyamukuru
nka tubona mu batama batamakazi izo njye z'ubushaza yatugora gose niko kubaza ubushaza mukoboye hoho oya kwe
nane rero urumva cyo mbona bo amashyirahamwe yozararaba n'ukubera utusha za baradudushaza ntitudukundira kututurya udukwi nituronka two guteka nyabushaza nyene tukabujya bubisi none urumva agasabune kandi ntituronka bakaduharimwe mu meza ngahe impuzu zirahe bazikatunukira ko ivyo vyose rero urumva amashyirahamwe yoraba akaduradufasha turabaze
rero twari twaramenyeye kurya akanyama none ntako turya ntacyo tufise tukagura nkuko bari bakwiye kubura bakaduhindurira uduharage none ntatwo ntiturya uduharage agatoke turya nta kumbati turya ubwo bugari nabwo baratwankiye bamwe bacyo mbona nasaba byari ibyo
dukuguma ngaha nyine ku muhana twitsiriringa ntitukibasha kuza gukorera agahera oyaye bagafaranga karakeneye
uretse abatama bamwe mu bagendana ubumuga nabo baridoga yuko bataronswa ibyo bagenewe
barampa ibipapuro ndabitwara muri erepege ati mu muhe n'agakoni azaragira ko murabona ko ataha amagara afise yo gutambuka yamugaye hose iyo nkoni barigeze bayinga uno munsi none urumva rero sinovuga ngo werekeje hari n'ikintu idufasha akamatera ntibaduha abandi birirwa barayora reka turahuko nyene
mugari kuba soye ngaha ndikora kwiza imyaka 4 y'abandi baronka impuzu nta n'impuzu nimuke barambuye imyaka 52 iyo babahaye amakanga ngo rwaruka kibato gihe nicara ngaha ku muhana nta n'ikintu nicyo barampeza kwe daravye nticaye hanye nuko iyo nkabana nkungukanye impuzu nyinshi nakwe magenda gusa kabisa ndetse nashaka mbere gihe muri iyo nsi bampoye iki
nosaba yuko bodufasha buri kwezi bakaza baraduha nk'utwo dufaranga hanyuma kamba bakaduhindurira izonjya bakaduhinga zibereye kweri bakadufata neza nk'uko natwe turi abantu nk'abandi kandi bakantwara no kwa muganga bakandabahoro no guma ngo barugenze ndamaze igihe batantwara ngo bandabire
batera akamo leta ya Tanzania bakiriye HCR hamwe n'amashyirahamwe yagenewe gutanga izo fashanyo kubitaho cyane no kudasobanura mu gutanga imfashanyo mu nkambi ya Nduta iri mu burengerazuba bw'igihugu cya Tanzania. James Jovini, ijya Amerika.
Urakoze James Jovin, dushimire n'abagenzi bacu bandi batugejejeho amakuru atandukanye twabagejejeho. Tubashimire mwese mwari muduteze amatwi, ndetse nshimire n'abagenzi banjye ku buhanga bw'ibyuma kuri mikro. Mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma, mukomeze kugira ibihe byiza.
Radio ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu. Mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu. Mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu. Gushikiriza icyo tukona turayaga tugahuza radio ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu radio ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu Mugutangi jambo, mubanya jirugu yo Yabai, isu mizo chachu